Iyi ni Radio Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika ryikoshikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi ya mu Kinyarwanda. Mwaramutse juti mwese muduteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa kabiri tariki 26 y'ukwezi kwa kabiri mwaka w'2019 muri kumwe na Federica Nkundikije. Mu kiyaga Rweru mu ntara ya Kirundo ibiziga bibiri nivyo bimaze gutorwa kuva ku munsi wa gatandatu.
Je na kibonye ndiko ndaraba imitego dutega mbo ndimo ndazura hama ca mbona riri kintu kireremba ndacegera ngira ngo ni ico bari nk'ikibwa canke nk'abata mu Kagera nyene zigatemba sanganwe.
Uyo ni umwe mu banyagihugu biboneye ibiziga byatowe mu kiyaga Rweru ku rubibi rwa komine Busoni mu ntara ya Kirundo kuva ku munsi wa gatandatu. Inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye abahoze bari umurwi warwanye FDLR w'abanyarwanda. Inkuru yerekeye impinyanyura y'amategeko agenga umurwi w'igihujejwe amatati y'amatongo n'ayandi matungo CNTB. Inkuru yerekeye abakinzi bo mu ntara ya Bubanza babandanya kuja guca ingero mu bihugu by'Abarabu. Hamwe n'inkuru yerekeye higanwa ry'abagendesha amakinga mu Rwanda turazigarwa mu kanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka tubanze tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Twateguriye ibintu mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Muramutse neza Aloise, mwaya n'uwawe.
Urakoze Frederic. Turayahera mu yavugwa muri Nigeria. Ibiharuro vya mbere mu byavuye mu matora y'umukuru w'igihugu muri Nigeria vyerekana Muhammadu Buhari asanzwe arongoye ico gihugu kwaza imbere ari ku mugambwe ukomeye utavuga rumwe na leta warahakanye ivyo biharuro ukavuga ko atari byo kandi bitemewe. Umukuru w'umurwi wigenga ujejwe gutunganya amatora muri ico gihugu yavuze ku munsi wa mbere jo ko Buhari yatsinze mu mareta atandatu mu gihe uwo babandanya babangabanganywa ati ku Abu Bakar yatsinze ku murwa mukuru ariko amajwi aracabandanya guharurwa. Amatora ku munsi wa gatandatu yabaye mu mareta 36 agize Nigeria hamwe no ku murwa mukuru naho umurwi ujejwe amatora wigijeyo amatora mu bice ayo matora yahungabanijwemo. Mu ijambo yashikirije ku munsi wa mbere jo ambasaderi wa Leta Zunze Amerika muri Nigeria Stuart Symington yasabye abanyagihugu ba Nigeria kwihangana no kwirinda gusubiranamwe mu gihe uwo murwi ukibandanya uharura kandi witeguye no kuzotangaza ibizoyavamo. Indege za gisirikare cha Leta Zunze za Amerika zarisha abarwanyi 35 umuhari wa witerabwoba Al-Shabab hagati muri Somalia nkuko byashikirijwe n'ubushikiranganje bwa Amerika bwo kwivuna abansi ejo ku munsi wa mbere. Icyo gitero cyakozwe ku munsi w'Imana mu ntara ya Hirane igihe abo barwanyi bariko bimurira abarwanyi babo babashira hamwe nkuko byashikirijwe n'uburongozi bw'igisirikare cya Amerika ku mugabane wa Afrika. Abasirikare umwe bwa Afrika bo mu nteko za Misome barirukanye Al-Shabab ku murwa mukuru Mogadisho ariko abo barwanyi baracagaba ibitero bimwe bimwe by'iterabwoba ku murwa mukuru kandi baracagenzura ibice bitari bike hagati hamwe n'ubumanuko bw'ico gihugu. Umushikiranganji wa Iran ajejwe imigenderanire n'andi makungu Mohammad Javad Zarif ejo ku munsi wa mbere yaratangaje ko atanze imihoho mu mabanga yiwe avuga kandi ko ababajwe n'uko atabashije kubandanya ayo mabanga. Zarif ariko nta mvo n'imwe yatanze yatumye afata iyo ngingo kandi na Perezida Hassan Rouhani wa Iran ntaco arabivuga ko. Zarif yari umwe mu bategetsi ba Iran baganiriye ku masezerano ya nuclear yo mu 2015 hamwe n'ibihugu bitandatu rutura ku isi aho Irani yemeye guhagarika programme ya nuclear nayo igakurwa ko ibihano icyo gihugu cyafatiwe n'amakungu. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump ari mu nzira agana i Hanoi ku murwa mukuru wa Vietnam mubonano ugira kabiri n'indongozi ya Korea ya Ruguru Kim Jong-un mu gihe hari icyizere ko ashobora kuba amasezerano atuma Korea ya Ruguru ivavanura n'umugambi wa nuclear. Umuhanuzi mu by'umutekano mu gihugu wa Amerika John Bolton mu mezi abiri aheze yavuze ko uyundi mubonano wari ukenewe cyane kuko Korea ya Ruguru itubahirije ibyo yemeye mu nama yo mu kwezi kwa gatandatu yabereye mu gihugu cya Singapore. Mu gihe atakiboneka cova muri iyi nama ya kabiri bishobora kugira ingaruka mbi kuri politike ya Perezida Trump. Trump. Ariko bamwe mu bakurikiranira hafi politiki ya Amerika baravuga ko bitazohungabanya cyane Trump muri politiki mu gihe avuga ko ari insinzi ikomeye ari karagira muri politiki yiwe mpuzamakungu. Leta ya Perezida Donald Trump irashigikiye ijana ku ijana uwo yemera nawe ni Juan Guaido nka Perezida wa Venezuela wifata kibanza. Ibyo byashikirijwe n'icegera cya Perezida wa Amerika Mike Pence ejo ku munsi wa mbere igihe ashikiriza izindi mfashanyo z'ubutunzi ku banyagihugu ba Venezuela. Mike Pence yashikirije ko Perezida wa Venezuela Nicolas Maduro abwirizwa kuva ku butegetsi byanka bikunda. Mu gihe bari mu nama I Bogota ku murwa mukuru wa Colombia hamwe n'abakuru b'ibihugu muri ako karere abo bategetsi bavuganye ingene bokura Maduro ku butegetsi n'ingene ifashanyo zicugarijwe ku mbibe na Brazil hamwe na Colombia zo kwinjizwa muri Venezuela. Mike Pence yashikirije kandi ko ibindi bihano ku bategetsi muri Venezuela bifatwa harimo babura amatari b'intara zagize uruhara mu midugararo yabaye mu mpera z'indwiheze ku mbibe hamwe n'umwe mubegereye hafi mu butegetsi bwa Nicolas Maduro. Igihugu cya Leta Zunze Amerika kandi cyerekanye amakenga gifise ku majambo yashikirijwe na Perezida wa Sudan Omar al-Bashir yo gushyira igihugu ciwe mu mwaka umwe w'ibihe kibangamiwe mu gihe imigumuko yo kwiyamiriza leta ikibandanya. Ambasaderi w'imfata kibanza wa Amerika muri ONU Jonathan Cohen yashikirije ejo ku munsi wa mbere mu nama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano ku isi ko Amerika kibandanya kwiheza ibyashyizwe na Omar al-Bashir ku munsi wa gatanu.
Urakoze ya Louise ku makuru uheje kudushikiriza. Tubibutse njiti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika isamiranira I Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda inkuru zo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Komisiyo y'igihugu yo gusubiza mu buzima busanzwe abahoze bari mu mirwi igwana itangaza ko gushika ubu itarakira ku kigo cyayo mu tobo bazeye hamwe na Abega bahoze bayobora FDLR baherutse gutabukanwa mu Rwanda. Ni inkuru ya Sumita Kaboyi umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika ari Kigali mu Rwanda.
Mu kiganiro komisiyo y'igihugu ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe ingabo zavuye ku rugerero yahaye itangazamakuru ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere, iyi komisiyo yatangaje ko irimo gutegura inama mpuzamahanga izavuga ku mahoro. Umuyobozi w'iyi komisiyo Madamu Kantabana Serafina yavuze ku bagabo babiri baherutse kuzanwa mu Rwanda bazeye na Bega bari abayobozi ba FDLR mu minsi ishize byavugwa ko u Rwanda rwashyikirijwe babiri bahoze ari abayobozi ba FDLR aribo Raforge Fils Bazeye wari umuvugizi wayo ndetse na Lieutenant Colonel Théophile Abega wari ushinzwe iperereza. Mukantabana yavuze ko hari izindi nzego zirimo kubabaza kugeza ubu bakaba batarabakira imutobo
ku bijyanye na bariya baherutse kuzanwa mu Rwanda, ariko kubo bavuze barimo Bazeye na Abega ntabwo bari bagera imutobo ngo ministeri wa Affaires étrangères ubanye n'amahanga arabisobanuye bihagije agaragaza ko abo bantu barakiriwe koko mu Rwanda, ariko hari izindi nzego zikibafite kubera yuko hari ibyo zikibakeneyeho. Nyuma yabo bakazareba ko bazi mutobo cyane cyane ko Raforge we uriya Bazehe ni umusivile, nibasanga ari ngombwa ko azi mutobo ubwo azaza hanyuma akurikirana amasomo kimwe n'abandi muri Abega. Ariko kugeza kuri notari kuri kubabwiraho ntabwo bari bagera mu kigo cya mutobo. Tayani makuru rero arambuye nababwiraho wenda mushobora kubaza muri minisiteri ya Affaires étrangères hano mu cyari andi matsiko mwabamo afite.
Mu cyumweru gishize nibwo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda yemeye ko aba bagabo babiri bageze mu Rwanda kandi ko hari ibyo barimo kubazwa ko nibirangira abantu bazamenyeshwa ibizakurikiraho. Kugeza ubu komisiyo yo gusubiza ingabo zavuye ku rugerero ndetse n'izahoze mu mitwe yitwaje intwaro ivuga ko imaze gusubiza mu buzima busanzwe abagera ku 12 bahoze muri FDLR. Mutarambirwa Elia nawe wahoze mu mutwe wa FDLR ubu akaba ari komiseri muri komisiyo yo gusubiza mu buzima busanzwe ingabo zavuye ku rugerero yemeza ko kugeza ubu umubare w'abarwanyi ba FDLR usigaye muri Congo utazwi nubwo abahari bose asobanura ko ntabwo babateye.
Aho kubyerekeye imibare nubwo ntabwo bayizi kubera yuko abarimo abari gutoroka bari mu mashyamba harimo batahuka amageze gute, ariko imibare yabo urebye n'imice cyane ntabwo ntabwo bimare kuvuga na uyu mugundi bari shoshye kubikanganye nuko gusaje no muhimu no jana binde gusaje utatago bagongo no mu mubare runaka bigeze nk'umutubere ukabona nk'abari hari yo bungu bari hafi 580 nibwo ubona ko nyine imibare yabo yigende igabanyuka ntabwo rero bitebite impungenge ikindi bagwa gutwenda se barangije cyane barangiye yo nubwo bwo gurupe bwishi buri mu hari bwishi buri yo ntabwo bavuga ngo barangiye ndo cyangwa gurupe bwishi cyane bwo bunyagiye gutyo ariko nanubwo abuteye
umunyamabanga nshingwa bikorwa wa komisiyo y'igihugu yo gusubiza mu buzima busanzwe bahoze mu ngabo asaba abarwanyi ba FDL baba basigaye mu mashyamba ya Congo kwizana ku bushake bwabo bitabaye ngombwa ko bashyirwaho agahato
hari abandi bagihari kandi namwe murabizi ko amaze iminsi haburungutana abantu bitwa ko bari muri za CNRD bagenda bava muri za Nord Kivu bajya muri za Sud Kivu barantu bahagaraye turacyavugana na MONUSCO n'izindi nzego ku buryo nabo ubwabo bitarindiriye ko bazava ku ngufu dukoresheje uburyo bw'ubukangurambaga dusanzwe dukoresha dusubiye no kurushaho kubunoza kurushaho kwabo bantu bafata icyemezo cyo gutaha mu gihugu cyababyaye batagombye kuza kwishubi.
Iyi komisiyo ivuga ko kugeza ubu imaze gusubiza mu buzima busanzwe basirikare basaga 180 barimo abagera ku 12 babaga muri FDL umutwe urwanya leta y'u Rwanda ukorera mu mashyamba ya Congo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,905 kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,460 no kuri kilohertz 17,530 radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ibiziga bibiri biramaze gutorwa mu kiyaga Rweru ku ruhande rwa komine Busoni mu ntara ya Kirundo kuva ku munsi wa gatandatu. Muri amatari y'intara ya Kirundo avuga ko ta muntu babuze ku ruhande rw'u Burundi. Amenyesha kwa matohoza ya mbere yerekana ko izo biziga byoba biva ku ruhande rw'u Rwanda. N'inkuru ya Jean Bosco Ndabirinze, umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika mu Kirundo mu Burundi.
Abarovyi nibo batanguye kubona ubwa mbere ivyo biziga. Abari ku mucamo w'inkengera z'ikiyaga Rweru nabo nyene bahavuye bamanuka ku kiyaga kuraba bamaze kumva iyo nkuru babwiye Ijwi rya Amerika uko babisanze.
Ikiziga cyatewe kikaba cyaje kizanira ako mu Rweru kikaba cyaregeranijwe nyene baragihamba ariko cyarononekaye gose begeranije amaguru gusa n'ibindi bihimba nyene bitanaboneka amaboko gusa by'amagufa.
Jye nakibonye ndiko ndaraba imitego dutega mbo ndimo ndazura hama cambo nari ikintu kireremba ndacegera ngira ngo ni coba ari nk'ikibwa canke nk'abata mu kagera nyene zigatemba sanganwe ya yari yambaye ikoboyi yirabura yari umugabo ariko igihimba cyo hasi kuba ko umutwe nta wari iriko haboneka ibisusu gusa n'ikitiri kiri cy'ikigongo gusa ibindi byose byagiye.
Abanyagihugu bemeza ko atamuntu barabura mu karere iwabo bagasaba abatware kubariza handi
ku mutumba nta muntu twege tubona yabuze ahubwo gusabiza bizana nyene na Kagera biza mu ruzi ntabo barabanyarwanda canke tuziko babanyarwanda canke abarundi
cyo kiziga mugabo si kirundi kuko byo biziga cyane cyane biva mu Kagera bikembera mu kiyaga gwe tukacariye tubitanga hejuru tukaraba ko twofasha tukabihamba.
Mugabo nihera Nestor arongoye abarovyi mu ntara Kirundo nawe nyene avuga ko abarovyi arongoye bakwiye
kubera rero umuyaga utembuzana ino muri komine ya Busoni niza ko ibyo biziga rero bica biza biturutse hariya mu Kagera kuko n'abarovyi mu kubibona babibonye biri mu mazi byaramaze kononekara. Tumanemeza rero neza ko ari byaturutse hariya mu Kagera nuko abo abantu biwacu dusangwe tubana babarobye n'abanyagihugu tandi mwigeza zimiza umuntu kugeza none munsi abantu barakwiye kandi mukamubona ko bino biziga byamaze kononekara
Arendt Ben Mutabazi arongwe intara ya Kirundo amyesha ko ivyo biziga byashinguranywe iteka inyuma yo gutohoza no mu ntara ya Muyinga ikora ku Gweru bakamenya ko ata muntu yabuze muri yo ntara Mutabazi avuga ko amatohoza ya mbere yakozwe yerekana ko ivyo biziga bishobora kuba biva ku ruhande rw'u Rwanda
kora yuko asanzwe hariho n'iyindi n'izindi suri cyanye ibindi amarebe n'ibindi biza bizananye Kagera uva mu Rwanda tubona ko umuyaga yuhushe bica bisesa biza kuri urwo ruhande rwa Rweru ku ruhande rwa Komine Busoni kandi ukana ko hegeranye nyene na Kagera hegeranye n'umupaka naho u Rwanda duhana urubibe uravye hakurya rero abene gihugu bo ngaho nibo baci bavuga bati kuba atari n'ubwa mbere bije bibajije ko by'ukuri byazana nyene mu gihugu cy'u Rwanda muri ubwo muruzi Kagera
uwo mutware asaba abanyagihugu kurikanura abongera bagaba ku nkuru zimwe zimwe zivugwa kuri ibyo biziga
tukabwira yuko boza barirarira bakaza baracungira hirya no hino kugira ngo umutekano ntuhave uhungabana cyane ntagira abantu bava bikika mu cyiza mu kuvuga ibitari byo kuvumba ko hariho abayamaze kwiragiza ngo muhabonetse ibiziga bitanu mu kiyaga Rweru ku ruhande rwa Komine Busoni kandi by'ukuri ari byo biziga bibiri gusa byabonetseho kandi hariho n'abavuga bati ngo hariho n'abantu baba baratashe bakabura irengero ryabo ariko ntibavuga amazina ariko abo bose twaragiyeho haba inyarunazi aho bavuga canke muri Komine yose ya Busoni bavuga yuko ivyo atavyabayeho ata abantu babo batashe ngo baheze bazimire aje tuma twasaba abene igihugu kubamanya batekanye kuko muri ibi bihe twimirije amatora turazi ibihuha n'ivyinshi
hari haciye amezi yaba batanu hari ibindi biziga byabonetse muri ico kiyaga n'icyo gihe ubushikiranganje bw'umutekano bwari bwatangaje ko vyazananye mu ruzi Akagera rutemba ruva mu Rwanda rugaca mu kiyaga Ugweru mu Kirundo muraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara y'Muyinga aho bita muri Komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkitakala tabutumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa kumi.
Mu nama ya kabiri inama ya bose y'abakinguza amateka yabaye mu gisagara cya Gitega aho iyo nama yimukiye kuva ico gisagara kibaye umurwa mukuru wa politika ku munsi wa mbere bari kubiga impinyanyura z'amategeko agenga umurwi w'igihugu ujejwe amatati y'amatungo n'ayandi matungo CNTB mu mfunyafunyo y'igifaransa umushikiranganji wo kwimura abansi niwe yari yaserukiye leta gusigura izo mpinyanyuro mu gishingo cy'umushikiranganji utungane yari yafatiriwe n'inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Fidele Nsabimana mu Burundi
Izo minyanyuro zari zirangikanye n'izindi ziraba seneri zasanzwe ijejwe kubahiriza imanza zaciwe n'umugwi CNTB Emmanuel Ntawomvukiye umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi niwe yari yaserukiye leta gusigura izo minyanyuro mu kibanza c'umushikiranganji w'ubutungane vyavuzwe muri iyo nama ko yafatiriwe n'ayandi mabanga Emmanuel Ntawomvukiye yatanguye asigura udutosi twahora mu mategeko agenga CNTB na sentare yegukira kubijanye no kuronka impapuro ndangatongo kubatsinze urubanza muri CNTB
hariho ikibazo kijanye no kuronswa za mpapuro ndangatongo zihabwa abahuye n'ibyago naho hariho ubuyobozi bugenga ico gisata nagishe ibijejwe gishe foncier communal gira binyaruki ico rero kikaba caratuma uri mwitongo riburanwa ritarigwiwe aguma arikamisha mbere agashobora no kurigwatiriza mu mabanki canka karidandaza naho ingingo ya commission iba yabaye ntabanduka
mu minyanyiro shasha CNTB ifite imyaka 2 gusa yo kwakira imanza muri izo minyanyiro nko byasiguwe na Emmanuel Ntawumvukiye
iyo commission ifite imyaka 2 niyo kwakira imanza kugira ngo bigende neza rero muri iyo myaka 2 bishobore kuba byaheze commission itegereza kwigisha bene gihugu kuvuga yuko inyuma y'imyaka 2 atamuntu azosubira kwitura commission nico gituma rero commission hambavu y'amabanga yarijejwe itegereza kwigisha abene gihugu ikabahimiriza
kubijanye n'amasura y'ibinyoma n'impapuro za magendo mu manza za CNTB Emmanuel Ntawumvukiye yabwiye abakenguza amateka ko ahora mwagahaze kagiye gukosoka
bahora bakoresha impapuro za magendo canke bagasura ibinyoma kare rero cyo gihe sentare yacihagarika ibikorwa ko nta bubasha yari ifite bwo gutohoza imanza z'ivya bagasha bazirungikira ababijejwe ubu rero bashizeho igisata zoba jejwe kuvyiga shiraho igisata cy'umushikiriza manza cegukira iyo sentare
abakenguza amateka bashikirije amakenga yabo kuri izo minyanyuro umukenguza amateka Ngabo Nziza Gerard yatanze amakenga yiwe kubijanye n'ikiringo cyo kwakira ibirego muri CNTB ndetse n'uburyo bwotangwa muri CNTB kugira ngo icyo kiringo cy'imyaka 2 cubahirizwe
batanze ikiringo yo kunyima y'imyaka 2 utaze baratanga ibirego atacyo batse mbega uzohunguka inyuma y'iyo myaka 2 ibirego byarahejeje gutangwa azitura he itegeko ritegekanye ke
umushirangandi Emmanuel Ntawumvukiye yatanze inyishu
ubuhinga bwarateye imbere twibaza yuko je noterera yuko commission yoshiraho site siti somwa n'abantu bose batandukanye bari ku isi ububandwa ni babantu burugi hama bakabisoma leta yafashe ingingo iba yabonye ko bibereye wisamaje nawe bica bisubira mu bihe bisanzwe
umukenguza amateka Sesema Jean Marie Pascal yabajije nimba hari abanyagihugu wabamaze kwitwarira leta kubera amabi bakorewe n'abasirikare ba leta mu gihe cy'intambara
turazi neza mu ntambara yuko abasirikare ba leta hariho ibintu byinshi bononye wamenya abasirikare aho bageze wababwirwa no guturira ukuvuga guturira amazu turira ibipimo by'ikawa turira imirima n'ibindi bijanye no gusahura zabinka zabimpene n'ibindi mbega nagira mbaze ese abanyagihugu boba bubahuka kwitwarira leta ku byabo byononekaye
umushirangandi Ntawumvukiye amusubiza gira
hajya ibintu umusoda koze abikora ku gatwe kiwe ko mu gisirikare ikintu kije imbere ni discipline kandi umusirikare ategereza kubaha ibintu cy'umwene gihugu akavyubaha akavyubahiriza nkuko yubahiriza igihugu n'imbibe zacu ataraho naho aba yataye murongo muri cyo gihe rero ingingo zihambaye zirafatwa leta sivyo bikobwe iba yamutumye
umugwi CNTB umaze imyaka 13 uri kurakora ibyaro dukura mu nama nkenguza amateka bivuga ko amadosiye ari hagati y'ibihumbi 7 n'ubu akiri karigwa n'uwo mugwi igitega Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi ry'Amerika
Banyanyi biju rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 2 1 6 9 Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 2 9 3 2 9 4 kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 3 5 1 9 8 5 Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Kuri uyu wa mbere umunya Eritrea Merawi Kudus ukinira ekipe ya Astawa yo muri Kazakistani niwe ya tawakanyi inhera ya kabili ya Tour du Rwanda ibi humbe vile na chumini chenda Kigali huye hanyuma achayambara numupira umuhondo ni nkuru ya Jean-Claude Munyandinda umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika mu Rwanda.
Kigali huye niyo yari intera ya kabili y'isiganwa rya magare Tour du Rwanda ry'umwaka wa 2019. Abasiganwa bakoze urugendo rw'ibirometero 120 kabuhariwe Merawi Kudus umunya Eritrea ukinira ikipe ya Astana yo muri Kazakistani niwe waje kwisonga nyuma y'akazi gakomeye yakoze mbere yo kugera ku murongo usoza kuko yakoze iyo bwabaga akavuguta akanyura ku mukinnyi w'umunyarwanda Jean Damascene Ruberwa wari umaze gushomoka mu gikundi ubwo batereraga mu Rwabuye. Merawi Kudus yakoresheje amasaha 3 iminota 2 n'amasegonda 17 wa kabiri yahageze nyuma y'amasegonda 2 akaba ari Kasper Kivic Tsemislov umunya Polonia ukinira Derko Marseille Provence yo mu Faransa. Ku mwanya wa gatatu haje Biniam Hailu mu ikipe y'igihugu ya Eritrea umunyarwanda Erire Joseph wa Derko Marseille Provence yegukana umwanya wa kane. Aba bose kimwe n'irindi tsinda rinini rikurikiraho bakoresheje ibihe bingana kuko baje mu kivunge ku muvuduko w'injyana muntu aribyo bakunze kwita sprint. Umusozo w'iyi etape Kigali huye wagenze nk'uko bamwe mu basesengura umukino w'amagare bari babyiteze. Uyu ni Jean Sauveur Ntiyamira umwe mu bakomiseri b'isiganwa Tour du Rwanda.
Gusa nanone yugiye abagenda hari mu duformonte za Ruhango na hehe ariko igeze mu Rwabuye nk'uko wabona ari hasi kuzamuka kuri mize harimo agaformonte naho abagrepire wende bagerageza ariko kubera yuko sprint igeze hejuru sprint yo gutambika nka metero 300 kujya mugerageye kuri hano zakoze banke harimo urugendo rurerure niyo wasiga mu sprinteri nka metero 20 muri kara kamonte yagaruka akagufata kandi kuri sprint akagutsinda.
Tugarutse kuri Merawi Kudus wegukanye agace ka kabiri ka Tour du Rwanda si ubwa mbere uyu musore yigaragaza mu Rwanda kuko mu mwaka w'2012 yegukanye intera ya Kigali Nyagatare icyo gihe yakiniraga ikipe y'igihugu akomokamo aricyo Eritrea. Ku giteranyo rusange classement general nyuma y'intera ebyiri za Tour du Rwanda 2019 wa mbere ari nawe wambaye umupira w'umuhondo mayo jaune ni Merawi Kudus wo mu ikipe Astana. Ku mwanya wa kabiri hari Kasper Kivic Tsemislov ukinira Derko Marseille Provence yo mu Faransa. Umunyarwanda ugaragara hafi ni Arire Joseph wicaye ku mwanya wa kane. Usibye ibirori bigaragazwa n'abasiganwa nyirizina iyi Tour du Rwanda irimo kwerekana indi sura kubirebana n'imifanire abashyushya rugamba tumenyereye muri ruhago ya hano mu Rwanda noneho babukereye na vuvuzera zabo ari nako bisize amarangi y'amakipe ahagarariye u Rwanda bakaba bariyemeje gushyiraho morale kuva ku ntangiriro kugeza ku musozo w'iri siganwa. Twumve Jacques Munyaneza bakunda kwita Rujugiro usanzwe ari umufana ukomeye w'ikipe ya APRFC ari kumwe na Bosco Ngenzahimana uzwi nka rwa Rutabura muri Rayon Sport.
Urumva abanza bake bashwanyaguza bashwanyaguza tubatubashega muri metero 5 none se kagomba kuva tudi Rwanda yatangira kuva tudi Rwanda yatangira hirya ari abanyarwanda batayitwaye abayitwaye b'abanyamahanga simbarwa sinjye gito mbarwa none ubu ngubu ngenda kujya mu mbwiriza natwe twateje tubwa mbere tubonye ubwo twateje ndabuvuzara hose tubagenda inyuma urumva ku buryo finishing natwe tuzatuba duhari.
Kuri wa kabiri haraba hatahiwe intera ya gatatu ya Tour du Rwanda ari nayo ntera ndende kurusha izindi mu mateka y'iri siganwa. Muri etape y'ibirometero 213 abasiganwa barahaguruka ihuye isambiriza mu gitondo berekeze i Rubavu banyuze imuhanga Ngororero na Mukamira. Umukinnyi wa mbere ategerejwe mu mujyi wa Gisenyi isasaba n'igice yari Claude Munyandinda ihuye.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Tuti bwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika biganiye twateguriye muri aka kanya bigaruka ingaha tuboneho kandi akanya ko gushimira engineer yadufashe mu ibyuma hamwe na Facile yadufashe kugiranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwa na Frederic Mundikije makuru nayo mwashikirizwe na Aloise Bagirimana. Mwakoze gutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.